Amazu yose hamwe yubatswe nawe yemeye kigo cawo nikijeje babimukira n'99 ari ku mutumba mutambara zone gatete muri komine n'intara ya Rumonge mu manuko bushira burengero bwo Burundi ariko bamwe mu bahuye n'imyuzura baridoga ko basizwe inyuma umutamakazi yaganiriye n'ijwi rya Amerika ariko atashimye ko mwidondoro w'umenyekana avuga ko ubu warara rubunda
nitwaronse twege twasizwe inyuma kandi ari twege twatanguye kubomoke bwa mbere ababomokewe mu nyuma nibo baronse amazu n'abatabomoke kandi barayaronka ubu turiko turahangayika tutagira iyo tuza bamwe babiyorugura abandi tukabatugenda turararaguza tugenda turasaba indaraho tuba
umubyeyi wundi nawe wo ku murwa mukuru w'intara ati turi mu kwegurwa n'agahinda nagira hakiye ko umusaya n'abana biwe
tumubabara kuko twarazamiwe turi mu ibarabara n'abana ntitusaho tuba bo twikaho tubadusira kuko kugeza ubu n'abana turi mu ibarabara
n'umugabo w'imyaka hafi 50 aturuka mu kizuka cya Rumonge ishavuriraniga
ari ikintu kitubabaza twebwe cyane ugahura abantu batwatwariwe n'ikiye gatanganika barubakiwe ariko abantu bari mu ibarabara amazu yabo yagiye bariko barazerera mu ibarabara bapfa nabi batagera abajyana ku musaya
umukenyezi w'imyaka 40 irenga gato atanga uturorero tw'abakozi ba leta baronkejwe amazu yabasituriwe n'imyuzura kandi basanganywe aho baba hatigeze haba ikibazo
tukabona bayanditswe umugore n'umugabo bakandikwa umugore agasanurirwa inzu umugabo agasanurirwa iyindi ibyo tukabibona tukaca tubona kandi babandi basanuriwe hariya mu maparasera yabo bongeye kuronka izindi nzu ino kandi ibyo bintu biradutera intuntu turatuntura twebwe twaranditswe turafise n'ubuzeto izo nzu turazibura kandi ubuzeto tubufise turabura icyo dufata n'icyo tureka
bamwe mu bavuga ko barenganyijwe basaba leta kubarenganura
dusaba kugeza ubu nabo turi kumwe dusaba nakwe ko tworoswa aho tuba tukaronka izo nzu nakwe tukaronka aho turaza umusaya hakindi twipfuza mu by'ukuri
twasabye rero leta yuko uko yoba yarafasize abandi bakubakirwa canke ikabaho amazu amaparasera natwe dusigaye ni ikige ko irabe aho yo dushira kuko natwebwe turabarundi turabene leta turebene muvyeyi bene mugabo
dusaba yuko bo duhara twebwe tugasikirwa tukanga atusira abana biwacu abana bakiga n'ubujya mu bw'abana kugira abana tubarerera abana bari mu ibarabara
umukobwa yabyawe n'uyo
yego
n'urujya mu mama inzu iwe yarazana
yego
nani hawa bamushikije inzu rero
murakoze mani
uramatari wa Rumonge amaze iminsi yishikira ku rubuga kugira akure impari Leonard Nyonsa bavuga ko atamanyanga zemera
umugambi wakoze ku nzu zazana amaparasere nibyo hanyuma tumusaba ko burungu tubige hacyo ndimo naba abantu batari amaparasere barazane abacu baragikuramo
ingo zitari nke zigeraho zikika umusaya kubera imyuzura yateye muri iyo ntara yo mu manuko bushyira uburengero bw'u Burundi isanganywe ya makomine atatu akora ku kiyaga Tanganyika mukizuka muri komine ya Rumonge hari urwayi zigera ku 105 mu gihe ku magara ya Bugarama hari 15 ubuyobozi bw'intara na OYM bamenyesha ko muri iyi minsi ya vuba amazu yandi arenga 70 yazubakwa kugira abatagira aho bakika umusaya n'abasembereye baronka agahengwe muri imyaka itatu iheze imyuzura yabaye myinshi cyane mu Burundi ahakubititse kurusha ahandi ni mu Rumonge no mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura aho hanyuma abantu bangana 40,000 bashizwe mu masite y'abateshejwe izabo 100,000 barimurwa kubera baba mu bibanza biri mwirinde kurusha muri uku kane guheze n'imisi ya mbere yo kwa gatanu naho ibitigiri bitangwa n'abajejwe intwaro byerekana ko imiryango irenga 400,000 yateshejwe izabo n'imyuzura mu ntara ya Bubanza bihana urubibe abantu batanu mu ndwi guheze baguye mu myuzura nk'uko abategetsi babitangaje Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.